Imuva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti mwese muduteza amatwi ni Edirwe mu basuza kandi mbaye ikaze makuru yacu yo muri iki gitondo. Amakuru tuyahere kuyo hirya no hino ku isi twayateguriwe kandi turagezwaho na Alois Bigirimana.
Urakoze Edi. Muri leta zumwe za Amerika abashingamateka barenga ijana bo mu mugambwe w'abarepublikani hamwe n'abagenzi babo baharurwa mu macumi muri sena bavuga ko bazogira urunani ku munsi wa gatatu kugira baburizemo kwemeza intsinzi ya Joe Biden. Umudemokrate Joe Biden yemejwe mu itora ry'intumwa z'abahagarariye abatoye college electorale ku majwi 36-232 ya Perezida Donald Trump inyuma y'amatora yabaye mu kwezi kw'11 umwaka uheze w'2020. Yitezwe ko abademokrati basanzwe bagenzura inama nshingamateka bazokwemeza intsinzi ya Biden ndetse n'abagenzi babo basanzwe ari inkehwa muri sena. Yitezwe ko bazashyigikirwa n'abarepublikani mu kwemeza intsinzi ya Biden. Perezida Trump we arabandanya kwemeza ko yibwe amajwi mu matora kandi abandanya guhamagarira abanywanyi biwe kwiyamiriza itsindwa ryiwe. Icegera cya Perezida Mike Pence niwe azorongora itora ryo ku munsi wa gatatu aho inama nshingamateka na sena bazokoranira hamwe kugira bemeze cyangwa bahakane ibyemejwe n'abategetsi mu maleta 50 hiyongereyemo umurwa mukuru Washington DC. Muri Afrika igihugu cya Afrika y'Epfo cyasinzikajwe n'igice cya kabiri cyandura ku bwinshi bw'abantu umugera wa COVID-19 kizeye kuronka incanco za mbere mu kwezi kuza kwa kabiri. Umushikiranganji w'amagara y'abantu muri icyo gihugu Dr. Zweli Mkize yabitangaje ejo ku munsi w'Imana. Afrika y'Epfo kandi yarifatanije n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS mu mugambi waryo wiswe COVAX wo gukwirakwiza ku isi urwo rucancu. Ku munsi wa kane Afrika y'Epfo yaronse abanduye bashasha barenga 18,000 mu masaha 24. Nicyo gihugu cya mbere ku mugabane wa Afrika kimaze gushikana 1,000,000 w'abanduye COVID-19. Ubwato bwagira neza muri Espagne buriko burarondera aho bushyira impunzi n'abimukira 265 bwatabaye mu ibahari Mediterane mu minsi iheze. Ishyirahamwe ry'abagira neza Open Arms ryanditse ku rubuga rwa Twitter ko ubwo bwato bwashoboye gukura mu mazi abimukira 96 bari mu kangaratete mu bwato bw'imbaho mu gace k'amazi mpuzamakungu. Iryo shyirahamwe rivuga ko abari muri bwo bari bagwiriyemo abamuka muri Eritrea barimo abagore babiri hamwe n'abana 17 batarakwiza imyaka 16 kandi bari bakitswe n'amagara. Mu minsi ibiri imbere yaho iryo shyirahamwe ryaratabaye kandi abimukira 169 bari baje baturuka mu nkengera za Libya ahagwiriye urudandazwa rw'abantu. Abantu hafi ijana barishwe muri Niger mu gitero cyabereye mu duce tubiri mu burengero bw'icyo gihugu. Ni bumwe mu bwicanyi bw'agahomerabunwa ku basivile muri icyo gihugu cyo mu karere ka Sahel kasinzikajwe n'imiharirwana yitirira idini rya Kiyisilamu. Bibaye mu gihe igihugu kiri mu bihe by'amatora. Icyo gitero cyakozwe n'abakora iterabwoba bari ku mapikipiki cyabaye ku munsi wa gatandatu nta muhari n'umwe uracyiyitirira. Perezida Muhammadu Isufu yanditse ku rubuga rwa Twitter ejo ku Imana ko yifatanije n'ababuze ababo. Abategetsi mu bumanuko bushyira uburengero bwa Pakistan bavuze ejo ku munsi w'Imana ko abagabo bitwaje inkoho banyuruje bongera bica abakozi 11 bariko baracukura ibizuku. Icyo gitero cyabaye mu ijoro mu gisagara cya Mach mu ntara ya Baluchistan ku birometero 50 mu bumanuko bwa Quetta umurwa mukuru w'iyo ntara. Abishwe bivugwa ko bari abo mu bwoko bw'inkehwa z'aba Hazara byama bwatewe n'intagondwa muri kahise umwari w'iterabwoba wa leta ya Kiyisilamu wavuze ko ishami ryawo ryo muri Pakistan ari ryo ryishe abo bantu.
Alois Bigirimana, urakoze kutugezaho ayo makuru yo hirya no hino ku isi. inshuti zacu iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mu Burundi twumvikana ku mirongo migufi kuri metero 25.31 na metero 41 naho mu Rwanda turavugira kuri FM 104 n'ibice bitatu ya radio ijwi rya Amerika no kuri FM 48 ya radio inshuti ya bose dukomeje kandi kubifuriza umwaka mushya muhire w'ibihumbi 2021 dukomeje kandi kubifuriza umwaka mushya muhire w'ibihumbi 2021 muri aya makuru yacu ya none turaza gutumikira bamwe mu bakunzi ba radio ijwi rya Amerika ariko reka duhere ku makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari mu Burundi abagabo bagera kuri 200 bo mu ntara ya Kayanza nibo bamenyekanye mu mpera z'uyu mwaka ko bahotewe n'abagore babo bashakanye ni inkuru y'ijwi rya Amerika rifatanije n'abanywanyi baryo dusomerwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda
agateka k'abagabo karahungabanywa mu mihinga itandukanye y'intara ya Kayanza byemezwa na bamwe mu bagabo biyemerera ko bakoregwa mabi n'abakenyezi bubakanye una mugabo abanywanyi b'ijwi rya Amerika bamusanze ku mugwa mukuru w'intara ya Kayanza yo mu buraruko bw'u Burundi avuga ko atakenshi atevye kubera uko umukenyezi wiwe amucura bufuni na buhoro
ego cyane ni kuvuga ko amabi abagabo twe dukoregwa ahakuru ni kwiganza kw'abagore mu ntumbero yuko basharonka aho bavuga twe bafise aho bavuga bakumvirizwa ariko twebwe abagabo itoronka outfit urango twumvirizwe haje nihereye ko ibyanje nibirebire kwifuza kurara mu kabare utavuga ngo ndi umubose ndiko ndasorora canke se n'umunsi mukuru mfise kwifuza kurara mu bubare nkarondera umuntu ku mugoroba ngurira icupa rimwe nka literamako bibaye ngombwa kugira ndabikunorirarako sinkahe muhira kubera atanu noba ntashe bivanye n'umugore muhira isanga yabyimbye akangana inzu yose tutanashwanye
muri iyo ntara ya Kayanza haribonekeza kandi abakenyezi bati ngo bagasigira abana bagabo bahora bubakanye uno yaze n'abakunzi b'ijwi rya Amerika ari mu bo byashikiye
uyu dusanga iciyumviro nuko gusoma ubabaro utangana nkajewe ku ruhande rwanje ngaha aya umbona ishusho ni nk'uko bokwereka bafle igaragara itagira mu mikoro bivanye n'umuryango w'iwanje ego kuko nkajewe ubu uya ndibana mu rugo bivanye n'umudamu wanje yagiye antana bana yaransigiye mwo mu bana yansigiye yaransigiye umwana afise umwaka umwe n'amezi 9 ushikana n'ubu umwaka n'amezi 3 araheze uwo mwana yigenda muri urumva yarahohotewe harageze naho jewe mvuga ati umudamu wanje kwanshwani yakabagiye ngiye kumucura yambwiye ngo wewe ntitukiberanye bivanye kagateka kabo baronsingira ngo karenze abantu babagabo
abagabo muri iyo ntara biyemerera ko bahohoterwa n'abakenyezi bubakanye bavuga ko batagira gitabara ni mu gihe abakenyezi bobo bakorewe mwe nayo mabi basanzwe bafise ibigo bitura ibibabaza bamwe mu bagabo bavuga ko bakorerwa mu bafatiye ku gitsina
kuri twebwe twararushe abagabo twe twararushe n'ukuri ntaho dufise twitura n'uwo tubibajije yaba umugenzi duhanuje avuga ati abagore nibo bagezweho twebwe ntaho dufise twitura ariko abadamu bobo barafise ikigo cyabo bitura ndabye ni message mbi turiko turatanga mu bana ubwambere ko ubugira kabiri hageze aho umudamu uyu wanje yifuza kuntorera imbuga itakabwira umuntu ko azonjumita umunsi natashe naborewe byaranshiye umutima urumva ko ari inkuru y'incamugongo kumbure imana niyadufasha tukaronka abadufata mu mugongo twebwe twaragiye hamwe turiyoroganiza nk'abakorerwa amabi y'abagabo turatanga ibyiyumviro hirya no hino turabona ko abagabo n'ukuri muri kazoza tuzogira aho dushyitse natwe kugira ngo tubone neza na neza yuko dufise natwe aho tudodora bakatwumviriza
mu kibano na cyane cyane abakenyezi baremeza ko iruhande y'amabi afatiye ku gitsina akorerwa abakenyezi n'abigeme abagabo nabo nyene bayakorerwa naho hari ababigira ibanga uno mukenyezi yayaze n'abakunzi b'ijwi rya Amerika abifitiye gihamya
naho abigeme cyangwa abakenyezi bahohoterwa mu rugo birashika n'abagabo ugasanga birababaye ko barahohotewe ariko ntibikunze kujya hejuru cyane kubera umugabo nyine aguma yihagararako kugira ngo ntibimenyekane ngo bisatire bije hejuru kugira ngo mu kibano ntibimenyekane cy'abandi bagabo ngo babimenye kubera bicyiboneka yuko mengo nta jambo afise akumva mengaragayitse
amabi afatiye ku gitsina agira ingaruka mbi mu rugo abayaze n'abakunzi b'ijwi rya Amerika badondagura bimwe mu bica bishika mu miryango uno mukenyezi numwe muri bo agira ko atanga n'impanuro
yaba rihohotera rifatiye ku mugabo cyangwa ku mugore biragira ingaruka mbi mu rugo urugo ntirureza ngo rutere imbere ingero y'abana naho zikagorana kubera ucusanga ugo rugo atamuntu ahari aruhagarariye hanyuma ugacusanga n'itunga rirasabagiye no kuvuga nta muntu usanga arujejwe ngo avuga ati ngomba kuruzigama umwe wese ucusanga yigira hirya no hino
bamwe mu baharanira agateka kazi na muntu iruhande yo gushinga amashyirahamwe aharanira agateka k'abakenyezi n'abigeme hari abatanguye gushinga ayaharanira agateka k'abagabo Joseph Mujiji ari muri abo ashima ko hari abagabo batanguye gushirijwe hejuru bavuga ko bahohoterwa mu ngo agasaba ko abajejwe intwaro bogerageza gukinga ayo mabi afate ku gitsina kugira aranduranwe n'imizi
bavuga ko abagabo hago bagabo bubusha kwivuga bunawe ko bayatera imbere bakiza rero hariho igikuba gikomeye cyane abantu bokora nuko mu nyigisho baronka giye kubaka ingo mubashiramwo ingene bobana ingene bokinga amavi afatiye ugitsina kuko karahara mu ganzi bacura abantu ntibafise inkuru zikwiye ingene abagabo n'abagore bahungu n'abakobwa bo baho ingene baremwe ingene mu kibano babifata hanyuma abantu bo mu ntwaro umukuru mutumba niwe ahinda kurongora ingo kuko n'umugabo n'umugore mu rugo bafise ubutumwa bahawe n'umukuru w'igihugu bagiye kuragana iki gihe ubwo butumwa ujya kora ko baburanguye umukuru w'umutumba umukuru w'umutumba amenye ko ingo zose amenye ingene zibayeho kuko nicyo kintu cya mbere ajejwe amenye ko umutekano utabaye mu ngo nta mutekano mu gihugu buhari abitanye ko kiganye muri komine hakiri kare bitarayangarwa y'amatati yawe udutse n'ibisanzwe mugabe kibi nuko yangara bigateba
ikigo kijejwe iterambere ry'ingo n'imiryango ku rwego rw'intara mu Kayanza gitangaza ko kuva mu kwezi kw'indwi umwaka w'2018 gushika mu mpera z'uno mwaka w'2020 abagabo 195 bakorewe amabi Florence Ndikumana umuhuzabikorwa muri icyo kigo akamesha ko mu ntumbero yo kurandurana n'imiza mabi ashingiye ku gitsina gore cyangwa ku gitsina gabo ariko arakogwa amahimiriza mu makomine agize intara yose ya Kayanza
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nshuti zacu ubu reka dusimbukire ku makuru y'imikino yaranze iki cyumweru dushoje reka duhere mu Rwanda Claude Munyandinda niwe wayaduteguriye
Mu mupira w'amaguru ejo ndi kwa gatatu ikipe ya Kigali yo mu Rwanda izahura na KCCA yo muri Uganda mu mukino wo kwishyura intera ya kabiri mu gatanira igikombe cy'impuzamashyira mu mupira w'amaguru muri Afrika uyu mukino uzabera i Kampala muri Uganda nyuma yuko umukino ubanza wagombaga kubera i Kigali mu byumweru bibiri bishize utabaye ikipe ya KCCA igaterwa amaga y'ibitego biri ku busa hashingiwe ku mategeko mashya y'ishyirahamwe CAF arebana n'ibyo amakipe agomba kwitwararika muri iki gihe cyo guhangana na virusi ya corona ikipe ya AS Kigali yageze i Kampala ejo ndi kwa gatandatu abayoboye iyi kipe barimo kwigengesera bikomeye ngo batagwa tego w'ikipe bazakina nibyo bisobanurwa n'umunyamabanga wa AS Kigali Francis Gasana
bifuzaga ko twagenda muri basi yabo ariko batunguwe no gusanga natwe yaci hari kugeza n'ubu rero urumva ko batangiye ariko ntabwo barasanga twiteguye ubwo rero imitego turimo turayibona ariko twatangiye nyine kwisimbuka
Francis Gasana kandi aratugezaho gahunda y'ibiteganyijwe kugeza ku munsi nyirizina w'umukino
ku wa mbere mu gitondo nyuma yuko bafashe ifunguro rya mu gitondo hazabaho gupimwa COVID kubera ko azabakeneye ibisubizo bijya muri CAF nyuma duhite tujya mu myitozo imyitozo izatangira saa yine kugeza saa sita dukorewe kuri stade tuzakiniraho ku wa kabiri nabwo tuzakora imyitozo kuva saa kumi kugera saa kumi n'ebyiri kuko umukino uri saa kumi za hano nizo saa cyenda z'iwacu hanyuma ku wa gatatu dukine match
tukiri mu mupira w'amaguru ikipe y'igihugu y'u Rwanda irimo kwitegura kuzaseruka mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cya Afurika cy'ibihugu ku bakinnyi bakina muri za shampiyona z'iwabo mu rwego rwo kwipima hateguwe imikino izahuza u Rwanda na Namibia na Congo Brazzaville ikazabera ku Stade National Amahoro i Remera kuva ku itariki ya 7 kugeza ku ya 11 muri uku kwezi kwa mbere umutoza w'ikipe Amavubi Mashami Vincent avuga ko abakinnyi be bahagaze neza mu byerekeranye n'imbaraga
twagerageje gukora test zimwe na zimwe za endurance cyane cyane ndetse na speed urumva rero ni byiza ko tugomba kumenya leta yabo bahagaze mu mbere uko dukomeza nibindi ariko amarazita yabo ngirango ni meza cyane nubwo wenda atari bose ariko nka 90% yabo dufite muri groupe bose ngirango fitness yabo ntabwo ari mbi ariko tugomba kwijyanisha nanone na fitness y'umupira kuko urabona kenshi umuntu adakina burya kwirukanka gusa kufite fitness gusa yige haha ushobora kuresista ntabwo yari hadisha ariko ngirango nanone ubyo barimo kugenda bitwara ku mupira n'ibisubizo twabonye bya physical test bakoze endurance na speed ngirango abirakomeza kuduha icyizere ko nizukomeza gukora gutya byose bizajya bikagenda neza
muri rushanwa rya Shane rizabera muri Cameroon rikazatangira ku itariki ya 16 y'ukwezi kwa mbere rikarangira ku ya 7 kwa kabiri ikipe y'u Rwanda izaba iri mu itsinda rya gatatu hamwe na Maroc Uganda na Togo itsinda rya mbere dusangamo Cameroon Mali Zimbabwe na Burkina Faso itsinda rya kabiri ririmo Libya Niger Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo na Congo Brazzaville amakipe agize itsinda rya kane ni Zambia Guinea Conakry Namibia na Tanzania Eric Claude Munyandinda I Kigali
arakoze Claude Munyandinda amakuru ya siporo n'imikino mu Burundi amakipe y'umupira w'amaguru ya England Noir Kingzo Flambeau du Centre na Olympic Star niyo azakina ikimwe cy'akabiri cy'igikombe cyitiriwe ubumwe bw'abarundi umukino wa nyuma uzaba mu ntara ya Gitega ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa kabiri ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Desire Atungimana uri Kigali mu Rwanda
muri iyo higanwa y'igikombe cyitiriwe umwe gw'abarundi inkino zo kuruna w'Imana zari zibere injisho imuyinga umugwa Olympic Star warangije igice cya mbere cy'higanwa uri mu kibanza cya mbere wakuye muri iyo higanwa Vitaro kuri za penalty 4-3 inyuma y'umwanya w'inyongera nk'uko amategeko agenga iyo higanwa bivuga iyi migwi inganije mu mwanya wa ganijwe n'amategeko iyo migwi yose yaranganye ibitsindo 2-2 urundi rukino rwabereye mu ntara ya Makamba Aigle Noir yatahukanye insinzi y'ibitsindo 2-1 cha Message Ngozi kuri no wa gatatu naho Flambeau du Centre yari yatsinze Bujumbura City ibitsindo 4-0 mu gihe Rukinzo yatsinze Burundi Sport Dynamique ibitsindo 2-0 umenyereza wa Rukinzo amenyesha ko kubona batsinda Burundi Sport Dynamique vyavuye ku bakinyi biwe uburyo baronse batabupfishije ubusa
amugabo ni sport dynamique sinovuga birebire na urushije nibaza ko amahigwe twarushije yuko umwanya twarose wo gutsinda twakoshije neza twafishije ubusa izeye yuko nguko turenganye no munsi imana bidushoboje ko ni match kuri kya tuzoyirengana tukashika mu gice cya nyuma nta mpindu kazi hari nibaza ko abakinyi ni babandi nta mushasha kiretse abana bato tudugije bavuye mu academy ya Rukinzo nibo turiko tushimura kubona abashasha ari umwabonye umwana nambaye 33 na bakinyi barakira na Nuria Mwana yitwa Aridu akizimana ndibaza yuko nibo bakinyi muzobona gusa babana bavuye muri academy nayo bisigaye abakinyi babandi muzobona mu rire tumwe cha kabiri
umenyereza w'umugwi y'igipolisi Rukinzo amenyesha ko muri kino gihe ataragera ko yemerere igikombe abakunzi b'uwo mugwi ariko akabasaba kuguma impande gushikiganwa rirangiye
turindire nibarindire batekane ntibagire ikibabago cyanke biyumvire cyo tatwara igikombe ntiyaragera nibitekane tujye match kuri me kuyindi nkuko twabigenje muri fazare tukabona ko tuhegeje turi mu kaza cya gatatu n'ubuno basaba ko botenyenya bagume baje inyuma yacu barindire barabaho Urukinzo izogeza muri fazire tu aho tuzogera naho nyine zoshima imana
mwamenya ko iryo higanwa risoze gutegeka 5 z'ukwezi kwa kabiri igihe Burundi buhimbaza umunsi mukuru w'ubumwe bw'abarundi urukino rwa nyuma rukazobera mu ntara ya Gitega imigwi 8 yitabira iryo higanwa ikaba yafashwe hisunzwe urutonde rw'igice cya mbere cy'higanwa fazale muri basketball naho mu gihe barindiriye ku gice cya kabiri cy'higanwa gy'Ibujumbura gitangura imigwi imwe iri kwirakina inkino za kivandimwe kugira yitegurire inkino zo gusubiriza mu rukino rwahuje Dinamo na New Star kuno w'Imana Dinamo niyo yatahukanye intsinzi ku manota 72-55 umenyereza wa Dinamo Karabe Jeanno Merlin amenyesha ko izo nkino zibafasha cyane kuraba aho bagejeje kwitegura kugira bashobore kuzokora vyiza gusumba ibyo bakoze mu gice cya mbere cy'higanwa
Fazale imigwi yose yari yiteguye kugira ishobore kurwanira nabo nyene ikibanza cya mbere nacyo gituma gushikisha kwanda twitegura kugira fase ya tour twitegurire mva natwe turume amahigwe kuba abambere ni cyo gituma ekipe yose uje gukina nabo tegeze gushyiramo ingufu kubera baje biteguye nabo nyine
wamenya ko igice cya mbere cyiganwa fazale cyatahukanywe n'umugwi wa Kern utsinzwe rimwe rudende mu nkino 9 wakinye ikibazo cya nyuma nacyo cyaje mu Aigle Noir atarukino na rumwe uwo mugwi watsinze Desire Atungimana Kigali Ijwi rya Amerika
nkuko nabibabwiye mu kanya turi mu bihe byo gutangira umwaka mushya w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe. Uko tuwutangira ni nako abakunzi bacu batwoherereza ubutumwa bwifuriza abavandimwe babo n'inshuti umwaka mwiza. Reka tunyarukire mu ntara za Makamba, Bururi na Rumonge twakire izo ndamutso.
Jewe nitwa Ntiranye Bagira Radegonde, nkaba mvuka muri province ya Bururi, commune Songa. Nashaka nifurize umwaka mushasha umubyeyi wanjye ari Muheka muri commune Songa, akaba yitwa Ntinyitwa Angela. Nifuriza umwaka mushasha mukuru wanjye aba mu Kirenga ariko ntacyutse Imana pesi. Nkamubwira ati Imana imwongere umugisha muri uno mwaka mushasha, agube neza, agize neza. Nifuriza umwaka mushasha inshuti n'abagenzi zose aho ziri Muheka muri commune Songa zose. Sinabadondagura ngo ndabamare. Hari uwitwa Sandrine Niyimpa, Mozarine, Salimana Salina n'umuryango wiwe uri Itagara bose, ndabaramuki n'abari Matongo bose muri Nzore Muheka bose.
Jewe nitwa Gatatu Ndazi, mvuka mu ntara ya Rumonge, komine ya Rumonge, umutumba ni Rukinga. Hanyuma jewe akatika misi yose ndi mu foroma. Nagomba gutashya rero ntaze inshuti n'abagenzi nabifuriza umwaka mushasha w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri. Ubwa mbere nohera ku mugenzi wanjye yitwa Niyukuri Venisa, hanyuma akaba ari wenyine w'abana banje. Ubwa kabiri nca ngenda ku muryango wanjye, ni mukuru wanjye yitwa Habonimana Onesime ari i Buyengero i Kirama. Hanyuma uwa gatatu ni Ntakushimana Joseph, nawe nyene ari mu Kirama. Uwa kane Bijatabukwe yitwa Nyandi Simioni ari mu Nyabitanga, komini ya Songa. Uwa gatanu ni Mabukwe yitwa Baranyikwa Mirika, nawe nyene ari mu Nyabitanga. Hanyuma uwa gatandatu ni umuntu adutwara treteri nesheshabwa district Matana. Uwindwi ni umusizi adutwara nyene mu karere k'ubuvuzi ka Matana yitwa Proje. Uw'umunani ni titiyere w'iwanje santre de sante w'Imuheka yitwa Siomana Ziriro, nabo dukorana bose. Hanyuma uw'icenda ni Buramatari wo mu Rumonge. Hanyuma bose ndabifurize umwaka mwiza w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe bawurambemwo.
Ndabaramukize neza, yitwa Zengerimye Diogene. Nari nifuza kwifuriza umwaka mushya ababyeyi banje bari mu Kabimbira muri komine ya Rumonge aho muri zone Buruhukiro. Umubyeyi wanje papa akaba yitwa Ndayizeye Marake, hamwe na Nikima Eterine. Inyuma y'ababyeyi nifurize umwaka mushasha aba tuvukana bose kina basubiye ya nyumba. Ndatahiza abanyeshuri twiganye primeri ngaho nyene kuri ekore primeri mu Kabimbira. Ndatahiza abarimu banyigishije ngaho kuri iyo primeri. Ndasimbiye ku mugara. Ndatahiza papa wanje mutoya na mama wanje mutoya bandeze. Papa yandeze ku mugara yitwa Aseri, akaba ari prefet de discipline kuri iyo mugara. Ndatahiza na mama mdogo wanje ari ngaho nyene ku mugara yitwa Ediroza, akaba ari umwigisha wo kuri mugara ya gatatu aho nyene ngaho ku mugara. Ndatahiza abanyeshuri twiganye kuri lise mugara, hamwe n'abigisha bose bose bo kuri lise mugara bagiye bandera, nabo ndabafata nk'ababyeyi banje. Ndatahiza abo twabanye ku mugara mu karere ka Kabyiru twibaniye neza bose, ndabatahize bose banyumva bose ati Zengerimye Diogene arabatahize. Ndabifurize kugira umwaka mushasha mwiza w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe, baze baburonke mw'ico bipfuza byose, kandi nkabipfuriza no gukomera mu gakiza. Hanyuma twongera kwisengeranira. Murakoze cyane, mugire umunsi mwiza.
Nitwa Niyukuri Venisa, ndi mu Rumonge ku Rukinga. Bwa mbere ndatahije mwebwe muduhaye umurongo, ndabipfuriza umwaka mwiza. Hanyuma ndatahije kandi ababyeyi banje bari Isonga mu Nyabitanga n'abavukanyi banje bose, ndabifuriza umwaka mwiza baze bawurambemo. Ndatahije mukuru wanje yitwa Ndiho Bwayo Gahuline n'umuryango wiwe ari Bujumbura mu Kanyosha, na mukuru wanje Ndayinginga Sifa ari mu Cyangwe n'umuryango wiwe wose. Ndatahije kandi muyomba wanje ari mu Cyankuzo Niyukuri Rike. Ndatahije abakorega bose twiganye aho bari hose, ndabifuriza umwaka mwiza. Ndatahije mushinga nawe wanje Gatoto Das, Imana imuhe izagire muri uyu mwaka n'abana dufite, mani zibeheza kire tuzetu urambe mo nabo bose banzi ndabifurije mwaka mwiza nabo tubana mu rupangu bose aho bari mani zibaheza kire namwe murakoze cyane.
Akazina nitwa Ndayiragije Fanuel, duherereye aha muri commune Songa intara ni Bururi. Reka duhere intasho aha nyene ku gatumba aho duherereye. Ndatangura none umuntu azwi ku izina rya Nyandwi Eri, umudandaji akomeye cyane w'amayinite. Ama ndasinda hirya gatoyi aho bita mu ibumba ndahabona mwigisha yigisha abana neza cyane ari ku izina rya Fideli. Ndasuga haruguru gatoyi ndabona Samueli, ndamanuka gatoyi hepfo yanje ndabona uwo bita Radani. Nsimbira hakurya ndabona umuyobozi uyobora neza cyane etablissement yacu ariwe Vena. Ndasimbira gatoyi hirya nca ndahabona Chongera Esperance araho ibuvumu, ndahabona Maraki, ndahabona Izayi, ndahabona uwo ubutazira Neftari, ndamubona ndamuramutse, ndahabona Norma, ndahabona Vena, ndahabona haruguru gatoyi kuri Centre de Santé Mukekanca, ndahabona uyu muntu muganga Odas, ndamwifuriza nawe nziza cyane. Nimbire yapfo gatoyi yaho ndabona umuntu azwi ku izina rya Efreme ndayihimbaze ni bon frere, ndamwifuriza umwaka mushasha. Amanca ndahabona Samirizi, ndakora gute nawe, ndakwifuriza umwaka mushasha. Ndaheba gatoyi nca nsimbira mu rumugi, nca ndahabona umucyama azwi ku izina rya Hakizimana Celeste, ni mugwiza atunga yaho kugira icumi ndamuramutse. Nce mbona Vitari aho kumutambura muramutse, ndamwifuriza nawe nziza cyane nabonane. Ama nsimbira Ibusebwa ndahabona Gilbert ndakuramutsa, na Diodoni muri kumwe ngahe Ibusebwa. Nce nkacira gatoyi mu kuboko kw'ibubamfu ndahabona Kabodro, ndakuramutse nawe nakwifurize umwaka mushasha wa 2021 ukuzerwa amacyano ubuntu cyane. Umukungu ndahabona Dogo Dogo bacagira Kasiusi, nawe ndakuramutse. Nsasingira kuri kaminuza i Bujumbura ndahabona umugenzi wanje nkunda cyane yitwa Peresi, hariho na Steve, hariho ba Donavine. Nca nkacira gatoyi aho bita mu gihugu cya Zambia, umugwa mukuru ni Lusaka, ndahabona Administrateur Francois, ndahabona uwo muntu Penier Grandfield ndakuramutse. Nca ndahabona Erize ndamuramutse, nca ndahabona Ezekiel, nca ndahabona Johasi nawe nyine ndakuramutse, nca ndahabona Eliakimu umwaka mushasha. Ama nca ngaruka gatoyi nca ndahabona abadirecteur bose kera kuri mu byaranje Jeremy ariwe Administrateur nawe nyine ndakuramutsa. Nca mbona Director Nyaniki araho mu Rwanda nawe nyine ndamuramutse. Nca mbona abashef do zone Erize ndakuramutse, ndakwifuriza umwaka mushasha.
Shuti mu duteza amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha. Ndabashimira ko mwahisemo gukurikira Ijwi rya Amerika. Shimira na bagenzi banjye bamfashije gutegura aya makuru, wayashyize hamwe ni Facile Gebeyeho. Kuri mikro mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahiro.
Bonne année.